Iyi ni radio hejwe ya Amerika isaramira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubashikiriza ikiganiro muri sanga abatumire uyu munsi ni Professor Libera Nibashira kandi akaba yigisha mu gihugu cy'Ubirigi. Turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano nawe nyene akaba ari mu gihugu cy'Ubirigi. Tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye, ibibazo birimo ukuntu imyiyamamazo mu Burundi iriko iragenda muri iki gihe, ukuntu amatora ariko atunganywa mu Burundi, eka n'ukuntu abanyapolitika bariko bariyamamaza bariko bashikiriza imigambi yabo ya politike. Izi nshabwenge z'u Burundi rero uyu munsi ziraca hirya no hino, ibibazo bitandukanye birimo ibyo bibazo tubashikirije mu kanya ubwa mbere na mbere. Nashaka ndabashimire cyane rwose Professor Libera Ntibashira kandi ku kanya mwatoye kugira ngo tumuganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo. Nkuramutima, mwiriwe neza? Murakoze, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Innocent Bano, nawe ndagushimye Innocent Bano ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Dr. Innocent Bano, mwakoze cyane rwose.
Namwe murakoze cyane Fredy Kanonde, kuramutse na Professor Libera.
Reka rero tutarinze gute vyatuje kwidodindo ikiganiro cy'umunsi, nashaka ubwa mbere na mbere Libera Ntibashira kandi mutubwire uko ntubona igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze nk'iminsi itari mike, mu ndwi ya kabiri, mu minsi indwi amatora azotunganywa mu Burundi, aho hazaba ari kwigenekerezo rya 20 gushika ubu mwihweje ibiriko biraba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mushyana Libera, mubibona gute?
Matora nyine ko zategurwa muri minsi hafi ishika cumi n'indwi. Mu ncamake umuntu yiweje Uburundi buri mu migwi itatu, canke Abarundi bari mu migwi itatu. Hariho bwa mbere abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi urongoye Uburundi hagira hari imyaka 15. N'abashigikiye rero hariho utugwi tw'imigambwe mito mito cane bavuga gushika 20, ariko ngira ntibafite abanywanyi benshi. Uwa kabiri ni umugwi wifuza ko ibintu bihinduka, uwo mugwi ukaba uri nyuma y'umugambwe SNL. Turakurikirana ingene kwiyamamaza ariko biragenda, turabona ko uwo mugwi ufise abantu batari bakeye, kwari ibintu bitangaje. Umugwi wa gatatu ni umugwi novuga yuko amatora atabaraba. Nshaka kuvuga imbunzi ziri hanze y'igihugu na diaspora, abo ndabateranije bashobora kuba bashika hafi umuriyoni w'Abarundi. Amatora atabaraba, batuma bakumiriwe. Nokwibutsa ko hariho abandi bariko bariyamamaza nka za Fodebu, nka za Ipona, nka Kira na Rigenga, ariko abo bitari bitebuke bazoja muri umugwi wa mbere navuze canke umugwi wa kabiri. Igikuru kuri ko ndabibona n'umuhari ndimwo ubibona, twarabivuze yuko ikintu cihutirwa gikuru c'amatora, ikintu cihutirwa gikuru kwari gutorera inyishu ingorane zihanze Abarundi n'Uburundi. Izo ngorane nazo ukene bijanye n'ubutungane, bijanye n'amahoro, bijanye n'iki kiza tubaza kwigarukako ca coronavirus. Tubona rero yuko ikintu umuntu yagatera kwivuga impungenge ziriho turaje ingene imikangara y'iyo migwi ibiri navuze.
Ico kibazo ce mishabiranire hagati y'imirwi turakigaruka ko Mushyana Innocent Bano, mwebwe ibikorwa byo kwiyamamaza muyona gute, uko amatora ariko ategurwa muyona gute?
Je uko mbona amatora karagenda, n'ukuri jewe bimpa icyizero kuko ndabona yuko mu Burundi mu by'ukuri demokrasi kiratsimbatara. Murazi yuko amatora ategurwa yabaye amatora sumunsi mategurwa amatora ari arimo bice nyene ategurwa hari bice mu bwambere kampanye taratangura na kampanye hama no gutora imbere kampanye taratangura nibo bwambere tubona mu Burundi hari cuka cyiza abanyepolitike bicaramo bakayaga nyene amatora zogenda hanyuma gushika nabashika ku munsi wo kwiyamamaza muri rusangi amatora ikagenda neza imigambwe myinshi turafise abantu biyamariza kuba bakuru b'ihugu bashika indwi n'imigambwe ego nyinshi tukaje tubonamo nk'uko profeseri bayivuze hari imigambwe ikomakomeye ubu tubona turaze ariko barahiganwa hariho icyo twakwita muri opozisiyo n'abashyigikiye umukandida yakibiri yakoreye mu gata nyenicubahiro Pierre Nkurunziza ariwe Evariste Ndayishimiye tugaca tubona ko no ku ruhande hariho umugwi ariwo wa Gatogwasa abo bose rero ni abantu twavuga ko berekana ko ni ukuri demokarasi imaze gutsimbatara aho abari ku butegetsi bagira nabo muri opozisiyo bakaja hamwe bagahangana abakarenga bakaja kurondera amajwi aho abenegihugu aribo bazahonga amajwi hanyuma muri rusange rero amatora gushika no munsi kampanye mbona yuko iriko iragenda neza naho rimwe na rimwe habaho nk'uko vyama umuya matora muri Afrika ndabivuga muri Afrika ibintu bitangaje mugabo aho gusikana yuko tudusanganya twagiye tuba nk'uko abakurikirana amatora ari abo muri seni bayateguye ari abo mu bajejwe umutekano abari mu ntwaro n'abajeje ubutungane uko indwi iheze baratanga cegeranya shingana byagenda
iyo mishabiyano hagati y'imigambwe mushangane na Innocent no turagera kwako ariko nashaka ndaruke kumushyira ntahe Libera ntiyashaka ndavuze ko ikintu cy'ambere cyihutirwa atari amatora mu gihe amatora atari gutunganywa ntihari kuba intamba myizi janye nuko atabutegetse bwemewe bwaburi muri cyo gihe
oya na gatoyi kuko umwanya wari wabonetse yuko barundi bashaka kwicara hamwe kugira bayange ngo banzahe igihugu murabyibuka yuko bahuye kenshi muri Tanzania yarusha ariko harabunze ugushaka ko bari ku butegetsi kwiziganiriro bivamo inyishu irashe ikintu nagomba kongera ko nuko kuri uwo muri shinga ndahe banavuze je ne crois pas matora ikora genda neza n'ikimenyamenya ri ajeje intwaro hagati mu gihugu yaravuze neza ko ibintu ariko nagenda neza aradoma ku rutoki abanywanyi ba mugambwe sene ariko sivyo umugaba abanywanyi mugambwe sene n'abafikitinda ubuserukira umugizi w'igipolisi nawe nyine yavuze yuko ibintu ariko nagenda neza ubujejwe ubutungane procureur general de la republique nawe nyine yaravuze yuko ibintu atameze neza abepiskopi ba ekleziya badaheruka gushikiriza ijambo nabo nyene baravuze yuko ibintu bitari kugenda neza no kwibutsa yuko abarundi bariko barapfungwa bazira ibyiyumviro byabo bya politiki ari benshi kandi hari n'abamaze kwicwa cyane cyane mu mugambwe Senegal ibyo rero byose biteranije ukaraba ingene abajejwe mu bisanzwe gutegura aya matora ukugo nyoshakuru wa mugwi seni umenga sihuri menga bari kwarategura amatora ni mugambo uri kubutegetse ubuserukiwe n'umushikiranganje w'intwari wa hagati mu gihugu na prezida general de la republique no nabo bajejwe umutekano
ino samba no mu ishuri kuri ibyo bibazo byose Libera ntibashaka kandashikiriza
ni baza ko liberation de kareka kuje mugambo cyane rero cyangwa reka gira ikibazo sinzi ko ari la population reka tanga ngo je ngo kiza ko amategeko ameze igihugu haba amatora cyane yitwagwa iyo mvuze ko cyane yitwagwa no kuvuga ko ubushikiranganje babujejwe gutegura amatora ubushikiranganje hariho ico bita seni umugujeje gutegura amatora hariho inzego bashizeho ariyo ubushikiranganje rwaga intware hagati y'ubushikiranganje bw'umutekano reka n'ubushikiranganje bw'ubutungane izo nzego zose ziriho kuva batangura kwitegura aya matora barazi kariza nzego zitegereza gutegura iby'amatora izo nzego rero sikwa ko abaye amatora zitabane yazikora amatangazo yose bashikiriza ashikirizwa n'izo nzego ku ruhande rumwe rumwe rwose hanyuma kubyerekana kubyerekana nabo bose baza baragirije nibaza ko gushika ubu tworeka kujanira tugashira mu kimukigwi mu kivu mu kivunge abantu hariyo abantu bitwaza imigango y'abarimo kugira bagira abandi nabi yabo rero matohoza bariko baragira barabona bamwe bamwe muri abo bantu iyo migango abarimo kuko turi muri kampanye babambaye imyambaro bagiye gutuma ngo nabo bantu rero nta kuvuga bazohama ku giti cyabo kuko ibyo bakoze babikoze ku gifata bwa cya responsabilité et mo la responsabilité individuelle muyageze gukora ibyanyije ni nacyo bituma rero je mvuga ko amatoreka agenda neza navuze ngo itangazo ry'abasenyeri ryarahumurije rirahumuriza ntirivuga ko bigenda nabi bifite amakenga mugabo rigahumuriza reka abantu bose barahumuriza nicyo gitonde ko navuga nti amatora mu Burundi azogenda neza kandi n'abakuru imigambo nabo bose ariko biyamamaza gushika uno munsi barahamagarira kiretse ibyo abantu baravuga mugabo turabye ku rubuga abahamagarira abanywanyi babo ko bokwitonda amatora kugira azogende neza kandi
nashaka ngaruke ku mushyira na Libera ntibashaka kandi nashaka kubaza niba hari ikintu wo gushima mu mitego y'amatora ariko bamaze kuvuga ko atakiriko kiragenda neza ariko nashaka ndababaze amajambo yoyo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko hari yamamaza muyavuga ko iki
nibyo nagira ngaruke ko kugira ntereke umushyira y'abantu ko amatora ariko aragenda neza dufatiye ku ndirimbo ziririmbwa zitambwa n'abakandida bigatambwa n'umukuru w'igihugu ariho uno munsi amajambo ateye isoni ibyo byose amajambo adahumuriza amajambo acamwo akengera bamwe agashobora gutera n'intu zenu n'ikibuga kiri mu gihugu ibyo byose mbihumuriza na gatoya ku kibazo ubajije cerekeye icumi bushima icya mbere cyocu ni uko nuwanga urukwavu aravuga ko runyaruka ikintu umuntu ushyira imbere nyacyo cyabonetse ni kubera abakandida bamwe bamwe bafite ibyiyumviro birashe n'irya mbere nidakora iryo no nirya kabiri mu Burundi haba mu Gifaransa no kwita deba kandida biteguye bihagije bashize imbere imigambi n'imigabo isa n'irashe ikiri mu no gishima mugabo murazi neza yuko hari abatinye kwicara hamwe n'abandi ngo bagire deba baharire bamwe bose umwe wese ashikirize imigambi n'imigabo ibyo rero ni na gatosi urabona ko bamwe biteguye bashyira imbere gukunda igihugu bashyira imbere imigambi yabo bashyira imbere ibyiyumviro n'abandi rero atabyiyumviro bafise aricyo gituma batinye izo deba za bose b'abakandida indwi ariko rero ngaruke hahandi igikuru abarundi bose bifuza amahoro n'umutekano abarundi bose bifuza gutunganirwa ubukene bukagabanuka abana bakiga
icyo kibazo
abarundi bakoroherwa
icyo kibazo turakigaruka ko mu butumwa muhava mushikiriza abanyapolitike ariko baritoza ariko nashaka namwe inosambana mu gihe cyo muvuze ku majambo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko bariyamamaza muri iki gihe mbega ayo majambo umwe yabona gute
yego cewe uko ndabibona ahubwo twagize intambwe nini cyane turavye mu myaka yahera mu majambo abantu bagenda bashikiriza iyo bariko biyamamaza hariho rimwe na rimwe abanyapolitike usanga bavuga amajambo mugabo nawo si jewe nkakuvuga ko yavuze amajambo babi canke yavuze amajambo meza hariho urwego se ni rwashizeho amategeko ayo mategeko niyategerezwa kuzokwiga ivyerekeye ivyo abanyepolitike bashizeho kirazira guhamagarira abantu nko vyerekeye imigumuko mu vyerekeye violence ivyo byose birafise aho bihangwa n'amategeko muri iki gihe rero jewe ako kazi umuntu yogahebera seni mu mategeko ya seni yaje bita code penal ya seni hamwe n'abajeje gukurikirana iby'amatora jewe nkurikira uko kampanye iriko iragenda nk'abandi ibyo rero bashikiriza jewe ari bihungabanya ari bidahungabanya na ububasha nabo bafise bwo kugira ico nabivuze ko ababifise ku bubasha nabo batunganije amatora n'inzego zihana abo babayaje
Libera ntibashira kandi amatora azoba mu minsi indwi mu Burundi azoba mu gihe yatamashirahamwe mpuzamakungu canke imirwi mpuzamakungu yarungitswe kuyacungera no kuyakurikirana hariho amashirahamwe arenga nka 40 n'amasengero mu Burundi yo mu Burundi azokora ico gikorwa mbega ivyo birahagije kugira ngo ivyavuye mu matora vyizigirwe
no diyagije na gato uko icamere cyoco bani bashyize imbere demokarasi demokarasi n'imigambi n'imigabo n'ingene amatora atunganijwe amatora abarundi barasemereye ingene atunganijwe murazi neza ko seni yegamiye leta umugambo uri ku butegetsi iyo seni niwumuriza abarundi n'amakungu na gatoyi n'ikiyerekana ni uko abantu bariko barapfungwa abantu bavuga amajambo adashoboka na mu nzego z'umutekano bagafata amajambo ariko abo bose ntibahanwa nk'uko bano ariko barabivuga ariko agahanwa bamwe nawe nyine ataco bazira kubera bashikirije ibyumviro byabo mu ncamake rero amatora nta kintu kizovamwo nta kubera ateguye nabi kubera hari igipfungu cyinshi kubera abarurezi atabariho mu ncamake amatora nta wumuri mbere impungi ngeni nyinshi ko ashobora kubyara akarambaye ahubwo umuntu arazi ingene ya ndwi ibiri ya mbere navuga ishamiranye birekana neza yuko
ariko mushya ntaye libera ntibashaka kandi abanyapolitiki bariko bahiganwa bafite imigambo itavuga rumwe na leta ku ico kibazo bavuga ko amatora ashobora kuba meza bakavuga ko bazokurindira bakaraba ukuntu umurwise ni nkuko mwabivuze uza wavifashemwo
mu ni ibintu bishoboka kuko seneri yaje gusohora urwandiko werekana neza yuko bazocungira abari mu masepi n'amasepi n'iki umugambo seneri sindawubwira mugabo ndiko mu rwandiko rwasohotse mu bushobora ko mwaronse rurerekana neza yuko harimo akarenganyo ikindi turazi neza yuko hariho abariko barapfungwa bari ku mariste bariko baritoza ivyo vyose vyerekana neza yuko aya matora ata kintu kizovamwo nagihumuriza abarundi izani na mahoro abarundi gihindura ingene abarundi babaye
mushya na he inosambano mashirahamwe hamwe n'amashengero ashika nka 40 iyo mu gihugu niyo azocungera ayo matora tukaba amatwa dusumira atamashira hamwe cyangwa imirwi y'abanyama ya muza makungizoza gucungera ayo matora ivyo byakwiye kugira ngo abarundi bizigire izo bavyavuye mu matora
icyo nshaka kuvuga nuko amatora bwa mbere ari amatora y'abarundi amatora yabo hanze y'abarundi rero bagiye hamwe bakicara bakavuga ati reka ducungere amatora yacu nuko bavuze ati reka turondere uburyo bwo gutegura amatora nibaza katachi baza nico gituma tegereje kwa maduiteka igihugu na bene gihugu abarundi niyo bambere twari dukwiye guiteka niyo bambere twari dukwiye kugira confiance mu byo bakora nitwame twizera ko umuntu wo hanze ari waje kuturabira ibere mu gihugu ariko bizokwama bimeze neza nibaza ko abo bantu ubwabo jewe ndabishima kandi nanezerewe kubona ko iyo migwi yose yagiye hamwe kugira irabe ibiraba igihugu cyabo kugira ije hamwe ifate iby'igihugu cyabo mu minwe hama ize gucungera amatora icyo ni ikintu kimwe icya kabiri nacyo nibaza ko hariho n'abandi bifuje kuza mu kuraba ibyo by'ayo matora hariho nk'aho nk'umugwi turi barindiriye wo muri East African Community wariwemeye kuza kuraba ku byerekeye amatora hariho n'abandi bari bifuje kuza mugabo murazi ko aya matora bari mu bihe bitoroshe cyane cyane twugarijwe n'iki kiza cya COVID-19 ari nacyo bituma rimwe na rimwe ushobora gusanga bicinye haba intambo ntibaze leta yari yavuze ati umuntu wese ashaka kuza kuranya n'amatora azoza akurikije amategeko y'u Burundi yubaha abarundi azoze kuranya ntibigenda nta kibazo icyo nashaka gushimikira ko umenye yuko nabo baraba bagirije amatora atari bo bemeza ko amatora yagenze neza cyangwa atagenze neza abagemera ko amatora yagenze neza atageze neza abashyira akabavarira cyo neza abavarira amatora ni umugwi wa seni hamwe n'umugwi ujejwe ibyiriza nshinga niwo wonyine bafise ubwo bubasha bwo kwemeza ko amatora yagenze neza
ariko nayo mashyirahamwe aravuga ukuntu byagenze ibintu aba yarabonye
yego arabishikiriza ashikiriza amashirahamwe arashikiriza agatanga ingene yabonye ingene ibintu byagenze gutanga umuco niyo hageze rero ko abantu bavuga bati baragize apere baragize ibyo bitarukuru mu gihe ibintu bitameze neza barabitwaza rimwe na rimwe ibyo bagiye bashikiriza abandi batari mu kwego nka seni gutegura amatora barashikiriza bakabyitwaza hanyuma bakabishikana imbere ya kuru konshonere ari iperereza gutransa nuko biteza kugenda nta ruhara runini cyane bose bafite mu byerekeye kuvalida amatora usabana umuco kigena amatora agenda wibuke yuko hariho amashyirahamwe menshi afite abayaserukira mu gihugu cy'u Burundi hari abaserukira amambasade hari abaserukira hariho na mission de observation yabaye mu kuva muri 2015 ya Union Africaine hariya mu Burundi twaje n'abasipira hamwe n'abasirikare ibyo byose biri mu Burundi no kuvuga ko amakunga ari mu gihugu usa abavuye hanze rimwe na rimwe byagorana kugira abashyitsi n'ishashya gushyira ku
kwanjye egome umushya na libera niba shira kandi inasamba no avuze ko kubera kizaca COVID-19 kizaca corona hari amashyirahamwe atashwe kuja mu Burundi ndega kuba amatora yoyo atunganijwe muri ico gihe ico kiza cy'inkumbi ku isi hose mwebwe mu bibakwi
eh kizaca kiragomba kuhera ko no kwibutsa inasamba yuko seni yashyizeho na leta na seni de député yuko ko constitutionnaire iraba ize amatora nayo nyene yegamiye umugambi uri kubutegetsi rero ibindi byose turaje kwa majambo kandi kijyambere amatora aba mu Burundi twarabonye nyine byagenze mu 2010 turabonye nyine byagenze mu 2015 turabona ingene ingene referendum batora konti nyine byagenze ibyo rero twazi yuko atakizohinduka n'ubu nta kinagiye kizohinduka ubwo ibintu bizosubira inyuma yerekeye abacungerezi biratangaje kukuna abarundi bari muri kampanye biyamaza kuko bashatse barundanye muri iki gihe cya coronavirus mugabo hagenze ko abarorerezi baza bakavuga ngo mu kwerekeza coronavirus ngo nta matora hariho ibintu birengeye kumva na cyane cyane hajamo icyo kwita mu gifaransa contradiction sinumva rero ingene abarundi biyamaza mu kibunga mugabo hageze ko abo abaserivateri baza bagashaka bavuga bavyuvyurika cyane cyane coronavirus kino ngomba kuvuga kongera kubona uko biteye agahinda kubona ingene bafashe imenyenyeye ku ubuzima bw'abarundi amakungu yose yarafashe ingingo ibihugu byose yarafashe ingingo murabizi akarere yase abashikiranganji bajejwe amakara y'abantu barahuye barafundika ingene kugwanya ico kiza kuna varis muri kariye karere uburundi bwonyene uburu ku isi nzima nibwo udatanga ibitigiri nyavyo ingene vyifashe mu gihugu amatwa dusumira jewe ubundi ko ndabwira
ariko nta gihe hoba ico kiza cyarateye cyane gose mu Burundi byo kwibonekeza ku bitigire by'abantu bahasiga ubuzima
kwibonekeza vuga cyane kandi biriko biraboneka murabaza mu bari bikizwe abantu bapfa ingene bangana alo pic gifaranze ngita pic nibagire yuko kampanye yatanguye araheze ministry n'indwi abanduye muri kampanye bazoboneka mu minsi iri imbere
yego
mu kitabo pic yizo yimirije kuba cyane ingana zizotikira mbe ari na abo ntuze gutegetsi ngo bikoresha mu bundi buryo kugira amatora ahengamire ku mugambwe n'iyo ndavuga
ino samba don ico kibazo cha amatora ikacimye amazo mu gihe kiza COVID-19 kiza cha corona cihaye inkombi ku isi hose mwebwe mu bivuga ku
karavuga abivuga nk'umuntu yoba afise ukwisanzura mu bya politike cyangwa abivuga ko afise ahengamiye cyangwa ari ibintu je nibaza ko igihugu cyose ku isi jewe ndi mu politologe amatora ategurwa na leta ntategurwa ava mu ijuru ategurwa n'inzego ziba zihari wanya inzego uzikunda ugira gute nizo zitegura iby'amatora nizo bishyiraho inzego hama abanyamigambwe bakazumvikanako imigwi yose yagishirwaho yateguwe na leta kandi abanyamagambwe baricara barabyumvikana ko ivyavuga ngo vya constitution nibaza ko no wagize kampanye ari we arongoye umugambwe uri ko wiyamamaza no munsi urwanya leta yagize kampanye avuga ko niyo constitution azotorwa nawe nyene amatora yatoye ari aramugenga cikwereka ko demokarasi mu Burundi ntakuntu wakana itora rizotegura amatora rizotunga amatehamo kaja muri aya matora udafise umutwe wa politiki udafite ingendo za politiki uri gukurikira haba hari ibindi uri gukurikira nibaza yuko rero akaragagaye cyane cyane ku muntu nibaza ko afise ubwenge yo kuyumvira nibaza ko ateza kumenya yuko ibintu byose nuno munsi kampanye y'ikiraba leta igumaho uyemera utayemera abari kubategura amatora ni leta izo nzego zashyizwe n'inzego bumvikanye ko n'abarundi leta n'abarundi nta munyamahanga barimo aho bose bajejwe n'inzego n'abarundi ni nacyo gituma nshatse kumubwira yuko atogayana si byiza icya kabiri ku byerekeye ibyo bya covid nibaza ko naho bamaze gushyira imana nshimira imana cyane kubona yashaka kugema n'u Burundi mbona ko icyo cyiza kitarashyikira abantu benshi bahari turazi ko Burundi burazi ko icyo cyiza gihari kandi burafite n'inzego kandi Burundi nkuko nabivuze hari abantu muri OMS bari hariye Burundi abarundi bose barazinanye yaba hariho n'abagwanya leta avuga ko leta ari izo bikoresha nabo bagwanya leta bavuga ati twe ntituje mu matora kubera covid ati none ko barimwo bo bari yase bari kuvuga ati ntituje mu matora nicyo gituma nshatse kuvuga libera iyo mvugo yawe ngabo ukuri tere n'ukundi nibaza ko abarundi barazi ko icyo cyiza gihari ingingo zarafashwe aricyo nita protocole do sante
nicyo ngufi ngufi mushya nahe inosamba no ego reka dutandukire ikindi kibazo muri iki gihe nkuko twabivuze hasigaye iminsi indwi kugira ngo ayo matora abe mwihweje libera ntibashira kandi mwihweje igikorwa cy'imyiyamamazo reka icyo ka cya politike mbona ayo matora azogenda neza n'ikibazo musa n'abaciye hirya no hino mu kanya kari mbere kahise ariko mu majambo make cyane rwose mu kanya gato mubona icyo gikorwa kizogenda gute
nzogira neza gato ibintu biboneka no kuraba abantu bamaze gupfungwa afungurwa ubusa mu byimbo ku byimbo byabo bashikirije no kuraba ingene abo bitwa ngo bari kwatunganya amatora ingene bagira kamwana wa mama deux fois de mesure hari ubanya gupfa n'abanyagukira ivyo byose biteranije ukaraba ingene mikangara ishamiranye ukaraba akahise kico gihugu ukaraba imyaka 15 iheze ingene abarundi baguwe ingene abarundi bashonje bico n'ingwara abana batari ko bari biteranije ibyo byose ukabona barya abarundi bari nyuma nyagwasa bashaka kubindi hinduka mu gihe sini idacishije ukuri kuri bakabikora ngo mu 2015 bakabikora ngo mu 2010 bakabikora nk'igihe cya referendum Burundi urashobora gusha ibi ibano n'ukuri kuba ku n'ukuri na verite c'est une réalité abari ku butegetsi bateza kubona kumva la comment leta falza avec le peuple nta kandi karorero nereke ibano ko yihenda naho avuga ko ari politologue ibuka neza umuntu ari kura bwo burugurika nishaba abantu kuva imurambya gushika ibujumbura barundaye ijya ndone ni sita message yuko yerekana neza yuko abarundi barushe haheze imyaka ingahe haheze hafi imyaka ntihenze hafi 6 canke indwi nukuvuga yuko abarundi muri imyaka indwi barashegeshwe kubona igihugu kigeze ubukene barimwo indwara coronavirus ejo ndabisubiyemo ibararizo byose mu ncamake birekana neza yuko seni igatambikiza ntiyicisha ukuri kuri abajejwe intwaro babandanije bavugira bamwe baje otsuturamele Burundi uzosha
reka ino sanamwe mwihweje icuka cha politika imyiyamamazo murabona ko ayo matora mu minsi indwi azogenda neza
maze kuvuga ko mwadutumenga nk'abantu cyabwenge abantu bace ku ishuri mu bw'amajambo numva karibera ariko aravuga n'amajambo tubukiyemo amajambo ahamagara gutukica nyagira iki cyose ndabikunda jewe ni mu kiganiro nk'iki je nibaza yuko icya mbere cyo tusaga kumenya amatora ndabisubiremo ari kigwe n'abarundi ibyo byo kugaruka inyuma mu byabaye amatoro no munsi aza kugira abacyari inzego nshasha zizorongora igihugu izo nzego nshasha zizotorwa n'abarundi kubera uno munsi rero abavuga ngo barafunzwe barafashe jyewe sinzi ko nagiye kugira rusanzu mabana tuyafunzwe kubera ibi n'ibi n'ibi mugabo amategeko abantu ajakora uwo bazafunzwe bamusenera abo mutete abo umuporona abiki yakoze amakosa azoranirwa ku giti cyiwe afunzwe ntibazoca bavuga ngo yabigize azohana ku bintu bimuvuye mu kanwa ibyo azoba ariko akora byose agiye mugenzi we azohana ku giti cyiwe hama ibisigaye byose ni inzego zibisubije kugeza ndabisubiyemo n'inzego zibigeze igihe rero izo nzego zizotorwa umunsi tuzi ni tariki 20 abarundi baba bahamagarirwa kuza gutora si jewe si n'umuvugizi wa CNDD-FDD si n'umuvugizi wa CNR si n'umuvugizi wa Natumiyonga w'umuntu ndaba igihe ibintu bizogenda turindire iryo tariki abenegihugu bagende baza gutora niho tuzomenya tubahe ubwo bubasha bwabo barekuriwe n'ibwirizwa shingiro baze gutora ibyo kuvuga ngo Burundi burozosha ibyo kuvuga ngo sindi Imana kuko nyumviriza amajambo yanyu avuga ku mbere hose Burundi bwamye busha Burundi buriko burasha mugabo Imana aracinze n'ubundi ubona ko abarundi babaye mu mahoro nacyo bituma niwe nifuza ko abarundi bazaba mu mahoro ibyo gusha ntabyo nk'umuntu yize yagiye ku ishuri kibyo niyo ndahamagarira abarundi kuko sibyo n'umuvugizi w'abantu bashaka kwicara n'umuvugizi w'abantu bashaka guturira abantu cyangwa umuvugizi w'iki n'umuvugizi w'ubujyambo n'abashyikiriza nuko ari ijambo ry'amahoro abanyepolitiki bose bari kubiyamamaza bokwiyamamaza bakarindira ko benegihugu babaha amazi uwo ari we wese akazokwemera ivuye mu matora ibyo bivuga ngo umugwi uzohagararira ntabwo uzohagarara ngaha nibaza ko abarundi bayishyizeho
bayizeye bayumvikanye kuri iyo tariki nyine ya 20 y'ukwezi kwa gatanu umunsi kamarampaka abarundi bazotora umutegetsi bishakiye bitoreye nashaka mushyirantahe Libera ntibashyira kandi mutubwire niba mubona ko nk'abanyapolitiki bari kubahiganwa bose niba mu gihe amatora narangiye uwatsinze amatora agatangazwa mubona ko iyo migambo yose iriko irahiganwa izo kwemera umunyapolitiki azoba yatowe n'abanyagihugu
ikintu gikomeye ni ingene amatora ateguwe icyuka cyiza cyategezwa kuba uno munsi imbere y'amatora imbere y'iyo tariki mu gihe ntu icyuka ari kibi mu gihe bamwe bapfungwa abandi bakaborohereza igihe hari amacakubiri igihe ubutungane budakora igihe seni idatunganya idakora igikorwa ishinzwe iyo tariki izoshika hari icuka kibi icyo cuka kibi nicyo kizotuma ibindi bitagenda neza kuko amatora si kuja gutora mu yandi masanduku ya amatora bana arabizi arategurwa hakaba transparence hakaba umurundi wese agashikiriza ikiriho ku mutima n'ubwitonzi bwinshi darisike mituweli atagutukana kuko bose barondera amahoro ariko rero siko biriko biragenda amatora adusumira ariko gituma mvuga nti batikubise agashi ngo abajejwe amatora n'umukuru w'igihugu ave dans son silence ashikirize ijambo rihumuriza abarundi bose rivuga riti amatora azotunganywa neza abajejwe kuyakurikirana bazoyakurikirana neza hanyuma rero iryo jambo rigakurikizwa n'ibikorwa nshaka kuvuga yuko abarundi bose bapfunzwe babushwe kubera ibya politiki na cyane cyane muri iyi minsi yo kwiyamamaza burekurwa kugira abarundi iyo nzeye kugushamiranira kugabanuke bitagenze uko bantu si gukengera uko nzeye ni uko turi kugira analize hanyuma rero urashobora kuba utemera ibyo niko ndavuga mugabo urazi ibiri ku rubuga ibimvuga bijanye n'ibiri kubiraba ku rubuga bariko baratwumviriza bari ku rubuga barashobora kubwira bati ndashaka kandi ariko arabesha cyangwa bana ariko aradefanda ubutegetsi bw'i Bujumbura
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
bakoye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Deka mwushika na he banona mwe mwiweje chuka cha politike ni ya mamazo mwurabo nako umunya politike awanya politike walikuwa higanwa bazo kwe mela izia vyo matawa
jeni wazako baji lakumbika na code de bonne conduite yo code de bonne conduite ila mtomo orane ila vishira havona ila vivu ganeza inyane vikibizo genda hariho ikia seni bila teka ni jine amateje karahari nibaza ko abanyepolitiki umunyepolitiki wese ari karahigana ko ega uno munsi nuko twogira cyuko dushimikira ku migambi ibiri hari abantu ariho abantu bacikindwi bariko bari yamamaza n'indi migambi ibiko yamamaza ko atari gutwara igihugu mugayo iko atari gutwara ba president mugayo iko yamariza mu ba depute rwandi iyo migambi yose usiko uno munsi yaba hari kitagenda neza nyinshi imaze gusohoka avuga iti ibintu yuko bigenda neza kandi niyo migambwe nta n'umwe aratuvugira arahaguruka avuga ngo ibintu turabona ko byayangaye bariko berekana barerekana impungenge bamwe bamwe bo bafite hanyuma icyo nizeye cyoco nuko turaze amatora nyine yagiye muri kahise mu Burundi uno munsi hari icyizero k'amatora azogenda neza icyo rero twiteze nuko mu gihe hari uwo kumva ko yoba yarenganije yo kwitura amategeko niho azokwerekana ko umunyepolitike nyamunyepolitike yitura amategeko ku nzego zibijejwe z'abarundi zashyizweho bumvikanye kandi bemera iyo nayo akaba ari umugwi wa twita kuri constitutionnel iyo kuri constitutionnel ni urwego atanama ruhengamiye naho ngo bari uriyo kubera intwaro kuri constitutionnel yama ko constitution yama ari igihugu siya abantu bituma no umuriza nkavuga yuko amatora azogenda neza hari abashobora kuba barakubera batsinzwe mugabo nibaza ko mico gihe bo kwihangana niyo mukino wa demokrasi niyo mukino w'amatora isigaye nabyo jewe nibaza ko atangora n'imwe zizoba kandi uno munsi ndabyizeye cyane kandi nibyo nifuriza n'abarundi
libera ntibashira kandi
nagomba kongera ko nagatwumvikana na nyina sabano kumve kumwe icyo twita amatora kugenda neza icyo nevuze sekindi amatora yarabaye mu 2005 arasubira mu 2010 arasubira mu 2015 uno munsi turi mu 2020 ariko ayo yose yabaye abarundi baracari mu isuka abarundi barakenye barashonje abarundi abana mu nyigisho zarasubiye inyuma
Ils ont dit que
ngo byagenze mu 2015 icya kabiri ni uko aya matora azanye amahoro n'umutekano atuma ubutegetsi buriho bwubaka igihugu ubukene bukagabanuka abarundi bakisunura mu by'ubutunzi mu ncamake ingene abarundi babayeho bigahinduka kandi gusubira inyuma ahubwo bagatunga bagatunganirwa
icyo
nshaka kuvuga rero aya matora ni 2020 uno munsi turashaka kuvuga bazogenda neza mu gihe tutabonye ingene abarundi bazoronga agahengwe kubera aya matora y'2020 ni ukuvuga amahoro n'umutekano irame ntihagire umuntu yicwa amatora yaheze azira ibyiyumviro byiwe hajemo imigambi n'imigabo irashe nimwe n'abajejwe gushyira iyo migambi mu ngiro babishoboye ata kamwana wa mama baravye kubera naka tusi ikarata y'umugambo uno munsi rero nitagomba kugira abantu inosabano yuko nta kintu na kimwe dufite gishobora kutwereka yuko amatora azogenda neza na cane cane turabiye ku matora yabaye mu myaka ine atashoboye guhindura ikintu na kimwe ku buzima bw'abanyagihugu
inosambano murafite ico mu ishuro mukanya gato
Je na avuze ko nkuko ndabishyira mu matora agenda mu bice bitatu umwe nategurwa n'ingenzi babategura kugira bafite kuri kampanye n'ingenzi batora nibaza ko uko yateguwe byateguwe mahoro n'umutekano nta ngora nimwe zaje muri kampanye ibikaba amahoro n'umutekano nta ngora zazima zihari naho hariho kubera abantu rimwe na rimwe usanga hari batumbi ega turi muri sosiyete imwe abantu hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe batoreranshi bagora ari nacyo gituma amategeko ariho ari cyo ababwira ati stop atagarara ibimuri ariko mararengana amategeko nibyo biriko biraba naho amatora ariko aragenda amakampanye ariko igenda neza ni nacyo gituma turabyo bibiri nyine amatora yateguwe abarundi bagashyiraho kode abanyamigambo bashyiraho kode bon conduite hakaba ariho ibya seni hakaba ariho inzego zose z'umutekano zihari kugira ngo zishimire ayo matora hakaba ariho kampanye ariko igenda neza ni igiti cyobuza ko ejo amatora nibamara gutora ejo bizobandanya uko nicyo gituma navuze nti abarundi batekane baje gutora batore uwo bazaba bishimiye uwo bazaba bashimye ejo uwuzo batashimwe avuga ati ego abarundi bashyize aho bashaka babyemere uwuzo barenganijwe nawe yiture ubutungane nta kindi kintu mbona ibyo byo kuvuga gutera uko abarundi barashaka kuba ingwanda barashaka kuba iki jewe nibaza ko atari yo nzira kuko mu ngo nta namwe itegeko ry'u Burundi ritegura ko amatora yibwe cyangwa agenda gute abica bikurikira ingwano ibyo na namwe biri n'abarundi bashaka kubimenya igikurikira harimwo ibitagenda neza no kwitura inzego zibicejwe ababiyumvira ko ateza kubingwana abona abantu niyumvira ko u Burundi batabukunda ahubwo bakunda u Burundi nibemere ko amategeko ateza kuzokora hanyuma aya mategeko ariyo adadanura abarundi ibyo nabyo umuhoro n'amatekano bibandanye hanyuma iyo demokrasi twinjiyemo ibanda y'itsimbatara haba ibikurikira bizokurikira abarundi bazoza barabona buhoro buhoro k'ibintu bigenda neza kuko abo bazaba batoye
mu kanya gato
bamaze kubasaba amatora bakubwira bati bya bindi mwatwemerera mwarabishyize ko niho muri mu 2020 ni bwa toka ati wewe ko twagutoye batwemereye ibi none ubuje kutubarira n'ibyo mvuga niyo kriteria ya demokrasi
yego
gushyira imbere ibyo by'ingwano nta tegeko na rimwe mu Burundi itegura iby'ingwano
Egome mu kanya gato cyane gose mushya ntari biha ntibashira kandi kintu musaba umunyapolitika azoyatowe kwigenekezo ya 20 n'ikihe ibintu mubona ko uyu munyapolitike yorangurira abarundi mu maguru masha nkibi
cyambere cyo nuko uwo wari wese mugabo biraguye kubera harabo bita basamuragwa ndacuje kugaruka ko ico uwonja wese abarundi banyotewe amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano nayo ntashoboka uno munsi ataganiriro bibaye bihunza abarundi abaturukira abarundi bose mvuga abarundi bose nshaka kuvuga ya migwi itatu naherako kuko hariho abashyigikiye CNDD-FDD hariho abandi batari bake benshi cyane bashaka ko ibintu bihinduka kuko n'abanywanyi muri CNDD-FDD baragowe ubukeneye ingwara nk'ibicagura wa muriyoni navuga wi hanze bari mu hunzi cyangwa bari mu diaspora abo bose bategerezwa gutumikwa mu biganiro kugira abarundi bicarire ibibazo bihanze uburundi n'abarundi nabibuze byerekeye amahoro n'umutekano kuri bose atayiwanje wangura butungane bukora bose butarangamije ubukene bwabaye ndanse bike ingene banagura ubutunzi bw'igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri nuko kugira imvugo ijyane n'ingiro ibyo baba bapfunditse bicaye hamwe hajaho ababishyira mu ngiro ata uko bapfundikanye nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga yuko muri iyi myaka iheze turumva amajambo meza ariko ibikorwa bikaba ibindi ibyo biteza guhagarara biteza guhinduka umurundi wese aba mutoye aba umukuru ategerezwa kubahirizwa cyane cyane ubuzima bw'umuntu nta n'umwe arekuriwe kuzimanganya ubuzima bw'umuntu yaje kuvuga yuko mu byerekeye umutekano amahoro n'umutekano ni uko imbonerakure isambu la milice imbonerakure bagasubira gutoteza abanyagihugu ngo baje gutoza amakori ngo banyake ibi na biriya ngo bafate uwo bashatse ngo bafate an ofisiye de la rumesi bamubwiye umuhimbiri ibintu nk'ibyo cyanyuma mereza ko ni uko vuba na vuba amaze kuhashika ukumvikana imigambi n'imigabo yuko ba ku Burundi busha kugira ibyabaye ibibandanye bihagarikwe habe Burundi bushasha gubakiye ku mahoro n'umutekano gubakiye kukuyaga irage y'abasogokuru gutora ingorane igihugu ziriho hanyuma rero iyo migani n'imigabo bayumvikane ko mu masekitere yose kugira aba hajeho bashireho abatekinisiye no guverinoma yobwirwa n'abatekinisiye umwe wese mu gisata yanonosoye afite ubuhinga n'ubumenyi kugira Burundi busubizwe iteka mu makungu kugira Burundi bwogorore
bwogere
imbere mu ncamake rero nuko kwihanisha Burundi atanumwe akumiriwe ibintu cy'ukwitwaza imigambwe cyangwa ubwoko
bihagarare yego mereka reka ndabona kanya kaje kagiye cyane rwose munshi ntahe inosamba no ikintu namwe musaba umuntu azoba yashimwe n'abarundi kugerekezo rya 2020 y'ukwezi kwa gatanu niki imigambi yoshikirizaniye
isa nashaka kuvuga ko kugerekeye abazotorwa nibaza ko hariho plan national de développement Burundi bwashizeho guhera uzo yatangwa umugambi watanguye guhera ibihumbi 2018 gushika 2027 biratomoye nibaza ko uzoza yokurikiza iyo kako nita yatowe yashigwaho ariyo ishobora guteza imbere abarundi ikindi naco no kubana yabubakira kubihari kuko traffic ngora twebwe abarundi ndavuga ngo ibintu byose byagenze nabi nukuraba ibyagenze neza tubyubakireko ibyagenze nabi tubikosore hanyuma tubandanye twubaka Burundi bwacu nico kintu mbona abazoza rero imigambi barayishikirije nibaza ko bateza gushyira mu migambi muyibadosha mu ngiro iyo migambi basikirije bene igihugu akaba ariyo bazobarangurira izo batera nico bituma banyene igihugu bazobatora bakurikije imigambi yabo niba batora kugira imigambi yabo nibaza ko boshira iyo migambi imbere mugabo ndaje imigambi yose cyane cyane je umugambi nifuza kuza mu ngiro no mugambi washyizweho na leta wo kuva 2018 gushika 2027 uwo mugambi uratomoye nibaza ko abarundi bose bawushima ibisigaye nabyo nibaza ko ibibazo bya politiki abanyepolitiki bashaka kubyicarira hama icyo ashaka kugarukako ntitute turagayana abarundi kubanga abarundi bose bicarane nibaza ko kugira amatora ashabe abarundi baricaranye guhera mu 2015 baragize ibiganiro hagati mu gihugu hariho yego hariho abarundi bari hanze bavuga ati natwe mutadushyizemo bihava bigorana je nibaza yuko ibintu babishyize ahabona gusika naho amatora ategurwa nibaza ko no mu karere barerekanye neza ingene ibyo Burundi bimeze n'aya matora kujya barinde bashika kuri constitution yo muri yatowe mu 2018 byarerekanye neza yuko abarundi bashaka bafite bashaka ko Burundi bwatwarirwako niyo ngendo rero nifuza ko uzoza wese azokurikiza ibyo Burundi bashatse ibyo Burundi bipfuza ibisigaye nabyo abandi bakazobandanya politike abantu kubandanya bayaga politike sinovuga ko ngo c'est une fin ni mwaye kugira abantu babandanye biki bibazo abene igihugu barongoye bafise iminsi yose ejo arashaka kuza ikindi kintu kitari no mu mugambi nk'uyu leta wateguwe cyangwa ikindi kintu abanyepolitike batashikirije Abarundi mugabo Abarundi bipfuza ko icyo kintu cyo banane n'ubu kiko bibyanze esko Burundi bari bitegura ki covid izoza mugabo iyo ariho umugambi mwiza werekeye ibyo ejo ejo
muri iki gihe nk'uko muwizi hariho abarundi ibihumbi n'ibihumbi bari hanze y'igihugu abatari bake baratahutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose c'abantu bakiri hanze mu gihugu imigambi mubona yoshikirizwa n'abo banyapolitiki kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bari hanze bipfuza gutahuka mu Burundi batahuke mu buryo bwihuta hokorwa iki mushya na Liberal ntibashaka kandi
kwariho vision 2025 yarahizi uno munsi muri vision 2025 ikintu bashyira imbere y'amahoro n'umutekano mugabo imyaka 10 igihere ibikami n'imigabo yashyizwe mu ngiro ariko nagira ariko bituma niyo ariko aravuga yo mu 2018 na 2027 bizogenda uko nshiye ngenda ku kibazo ubajije cy'impunzi bijyanye n'ibyo mbereye ko hariho ukuvuga hariho volonté na mugana volonté ikibazo cy'impunzi kibazo muri ino myaka muri siyeke nshaka kuvuga birateye agahinda n'isoni kubona Uburundi bufabrika bukora ingumbi kubera ubutegetsi bubi muri iyi myaka birateye isoni kubona Umurundi anyaga amagara amagara kubera mwene wabo amutwara ivyo rero ibintu biteye agahinda biteye n'isoni ari kibazo ngora mutima uzojaho wese icyo kibazo atagitoreye umuti wa mu muti nawo nimwe navuga kwerekana yuko ibyatumye abantu bahunga byatoreye umuti amahoro n'umutekano kuri bose ibyo nabyo abapfunzwe bateza kurekugwa kwerekana neza yuko uzobatowe avugi mu mvugo no mu ngiro ahumuriza abarundi bose atanya gupfa atanya gukira ivyo navyo ko ndabiraba ingene biri kuragenda no munsi biri kuri nk'ukwe ndafise n'impungenge yuko aya matora azovyara izindi mpunzi abantu bazongiyuza
amushya naye ino samba no ikibazo cy'impunzi n'ikibazo gihambaye cyane rwose hari impunzi z'abarundi ibihumbi n'ibihumbi ziri hanze y'igihugu abarundi batari bake barahungutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze ibihugu haba ibihugu bihana imbere n'u Burundi cyanke mu bihugu byo mu mahanga imigambi mbona yoshikirizwa kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabo bibarutse n'inkiye
ego je ndabivuze nk'umuntu yabaye impunzi kubera ibibazo bya politike nabaye impunzi za guhungira i Buraya nabaye impunzi aho bitari ku aho umuntu atakwifuza guhungira mugashi ndabigaruka ko nibaza ko umurundi wese ari mu buhungiro birababaje ari nacyo gituma nezerwa cyane iyo mbonye nk'abarundi mbatumise nkurikira abarundi bari bahunze kubera ibyabaye mu 2015 bari kubagaruka ku bwinshi kandi nifuza ko bitoba inzira yo gusubirayo ahubwo binjira guhemiriza abarundi bose bari hanze babahunze kubera ibibazo bya politiki cyangwa ubwoba ko botaha mu gihugu cyabo cyabibarutse birangyohera cyane iyo mbonye abarundi no munsi kandi ari mu bihe by'amatora ariho bande sabe kenshi cyangwa bafite amakenga biranezereza cyane kubona abarundi bari kubagaruka ku bwinshi bava mu bihugu bya Tanzania bari bahungiye eka hariho bamwe ego babuzwa tahuka kubera imbonici mugabo nibaza aho bari hose ndabateye akambo ati mumenye ko igihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyacu cy'Uburundi niyo bonyine dufite ubukiriro abarundi bateza gutaha hanyuma leta ihari cyangwa izo waza ikamishira imbere umwenegihugu wese ikabona yuko igihugu ari iki bateza kuva mu gihugu igashyiraho n'amakondisiyo atuma abarundi bunganirwa nibaza rero ko nabo bariko barahunguka ari ukubera bamaze kugira icyizero babona ko demokarasi kiriya tsimbatara kandi amahoro n'umutekano biri kugaragaruka mu Burundi bibandanye gutyo rero n'abasigaye inyuma batahuke n'ukuri nta muntu no kwifuriza ko yoja mu buhungiro cyangwa yaguma mu buhungiro ndabateye akamo rero barundi mwese aho muri mukaba mwarahunze kubera imbonizi mutahe mu gihugu cyanyu muze kwifatanya n'abandi bariyo hanyuma mwubake igihugu cyanyu abategetsi nabo ndabahimirije mugerageze kwemera ibyo mwemereye bene igihugu bishyire mu ngiro kugira abarundi batungane ibibazo mubona ko ari aho bashobora gutandukana bashobora kutumvikana mwiture inzego zihari ubutungane mwiture amategeko abatunganize icyo cyonyine mbona bishobora gufasha abarundi kugira batungane bajye abantu bariko barahunga
mu gusozera iki kiganiro Professor Olivier Nirashira kandi nashaka mu cira gace abanyapolitike bose bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
bashyira neza imbere y'abarundi bose birinde amajambo aryanisha atubaka amajambo asahura hanyuma baje hamwe bagerageza uko bishoboka kose bafata ingendo y'ukurandurana n'imizi ingene ubundi bwatwawe imyaka ihetse baje hamwe bagerageza uko bashoboye kose abarundi bose ku isi bari ku isi iyo bari hose tubire hasi rimwe kugira tugarukane amahoro n'umutekano n'ubutungane mu barundi no mu gihugu ntihagire umurundi n'umwe ashobora kwicwa cyangwa atotezwa azira ubusa abariko aritoza barakwiye kubira hasi rimwe kugira bahumuriza abarundi bongere babohoze ababoshwe kuyakarengane ikindi no ereza ko nuko gukoreshwa ka byose kugira amaraso mu Burundi ntashure guseseka aha ndateye akamo abajejwe gutunganya amatora yuko izabaye mu 2025 bitosubira ngo amaraso aseseke nkuko yasesetse bagerageze bakore icyiza bakorere u Burundi n'Abarundi kugira tutegure kazoza k'abana bacu n'abuzukuru bacu umurundi wese atabanje bangura tutarazye imigambwe tutarazye ubwoko ibyo byose bidusubiza inyuma harageze rero ko umurundi wese ahari yumva ko atekaniwe mu gihugu camwibarutse ashobora kubunda abungabunda yinyegeza ibinurinja ariko rero sinorega kuvuga ko bisi impungenge yuko aya matora ingene atunganijwe ntahumuriza na gatoyi nkizera yuko nuba ndiko ndiheza muri analyse ariko rero hataye iminsi mike nukuri kuja habona nkizera yuko kukuri kuzoca mu kuri baba yasenyi ya kuru konstitusionel baba abajije ariko kugeza no munsi ngira ngo ijo tabaza babari
ego me mushya na he ino samba no namwe kamwe motera abanyapolitike bariko barahiganwa muri aya matora azoba kwigenekerezo ngendwe y'ukwezi kwa 5 ni nkakahe
kamwe mbaza gutera abanyapolitike no kubanza kubashimira ingene bari kwabyitwaramo neza muri iki gihe cyo kwiyamamaza kandi nkabandanya ndabasaba ko bobandanya batanga ijambo ry'ihumure mubo bariko bara mubo bari bazoba bariko barashikiriza imigambi yabo eka no ku Barundi bose bababwira yuko bateza gutsimbataza amahoro n'umutekano na demokrasi ihari ahubwo boza bongereza ko irindi buye kugira itsimbatara icyo nshaka kubwira kandi abanyepolitike nuko imbere yuko abanyepolitike ari Abarundi ukaba uri umurundi uri umunyepolitike ukaba uri kurondera amajwi ko bagutora menya ko imbere yuko wewe wumva ko ubuzima bwawe wumva ko iterambere ryawe wumva ko kubaho kwawe ari byo biri imbere wokwigereranya n'uwo murundi azoguhitwa uvuga uti jewe ahubwo kubera umurundi ari wacu nyambo umunyapolitike reka ndabe ko ineza nifuza ko yamushikira ariyo neza izomushikira abanyapolitike rero ntimwikunde abe kwanza abo musekukira ibyo byose imigambi ntimuzoza kuyiha ibiti canke inyoni muzoyishyira Abarundi nibo bazobatora kandi iyo migambi abo muzoyigiye muzoyishyira imbere igiye muzoyishyira mu ngiro izoba ije gukiza Abarundi ntizoje gukiza ibi ibiti canke inyoni canke amabuye izokiza Abarundi inaco gituma ubuzima bw'umurundi wese umuzima bw'uwundi bacaza kubaraza ishinga uno munsi abanyapolitiki ari naco gituma mutokwikunda mubandanye rero muyamamaza ibyo bazoyihere neza hanyuma muje mu matora muzokwemera ibyo matora awuzoba yumva ko yoba yarenganijwe yegere inzego zihari z'ubutungane zimworoheze niho tuzoba turiko turinjira by'ukuri mu nzira ya demokrasi twubaha n'inzego z'Abarundi zigizwe n'Abarundi tutaravye ibyo abantu bavuye hanze bavuga ibyo bipfuza kuko Burundi uzo gukunda bwa mbere n'umurundi si umunyamahanga zo gukundira nico bituma tuza gukunda Burundi mwigishe n'Abarundi twateza gukunda Burundi abanyapolitike mwihereye ko mwerekane ku rukundo rw'Uburundi ariko rwaje shinga n'Abarundi murakoze
Dr. Innocent Banu murakoze cyane ngose kukanya mwatoye kugira ngo umuganiye nyaryo ijwi ya Amerika ku bibazo nkora mutima byerekeye Burundi niyamamazo eka n'amatora Professeur Libera Nibashakandi ndabashimiye cyane rwose kukanya namwe mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo byose nkora mutima mwakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sangacu y'umunsi turabashimiye na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro iyi mbere gusozera ariko reka dusubire tuyibutse ku ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundira mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobaza@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio y'ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Shikiriza, 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 shikiriza